mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nchuti banywanyi ba radio ijwi rya Amerika, ni Eugenia Mukankosi ubasuhuza hano muri studio ya gatanu i Washington DC. Ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidani Yongabo, nanje ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye muri aka kanya.
Kuri radio ijwi rya Amerika mugiye kumva amakuru avugwa hirya no hino ku isi, haza gukurikirwa n'amakuru yo mu karere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru aho bamubajije ku bibazo binyuranye bimaze iminsi bicicikana mu itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no mu mahanga.
Uko biba byaje niko bigenda. Iriya ministeri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura.
Ubu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hasubiza bimwe muri ibyo bibazo.
Isosiyete ifasha abacukura ubutare mu gihugu cya Australia Parenti yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko abakozi bayo 19 ari mu bantu batari bake bishwe mu mutego muri Burkina Faso. Bosco Ntaganda ayiyunguruje urubanza muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo yihanije Ubushinwa mu rugendo arimo kugirira mu gihugu cy'Ubudage. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Tanzania Chadema utangaza ko utazajya mu matora y'abategetsi b'inzego zo hasi azaba mu mpera z'ukukwezi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Radio y'u Rwanda Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na mugenzi wanjye Fidèle Niyongabo.
Urakoze Jenny. Abashingwa manza ba Bosco Ntaganda batangaje no musiko wa gatanu ko bazokunguruza urubanza ku myaka y'umunyororo 30 yaciwe na sentare mpuzamakungu mpanavya. Abashingwa manza biwe bavuga ko atekanye muri iki gihe. Sentare mpuzamakungu mpanavya yaciriye Ntaganda ku munsi wa kane igihano kirekire gishoboka gushika ubu c'imyaka 30 mu munyororo ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha bityoza agateka ka muntu yagizwe ko yakoreye mu buraruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abamuburanira bavuga ko ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha irimo amahinyu atari make. Byinshi mu byaha Ntaganda yagirijwe bifitanye isano n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe n'abagwanyi biwe ku banyagihugu. Ntaganda abaye umuntu agira kane yagiwe n'ivyaha muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku byose sentare ishyizweho mu mwaka wa 2022 kugira ikiri imanza abantu bagirizwe ivyaha bikomeye cyane. Igihano cya Ntaganda kibona ko ari insinzi ikomeye kuri sentare mpuzamakungu mpanabyaha inyuma y'uko abantu batari bake bagirizwa ivyaha bikomeye babandanya kwidegembya. Iyo sentare yaranebaguye kandi ko abantu bikekwa icira imanza hanini bagizwe n'Abanyafurika. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC Society ifasha abacukura ubutare yo mu gihugu cya Australia Parenti Global Limited yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu w'isosiyete y'igihugu cya Canada uri mu gihugu cya Burkina Faso. Isosiyete icukura ubutare Senafo Incorporated imenyesha ko bisi zayo zitanu zari ziherekejwe n'igisirikare zarashwe ku munsi wa gatatu ku ibarabara rijana ku murima w'inzahabu wahitwa Bungu mu ntara iri mu buseruko bwa Burkina Faso. Igitero cyo ku munsi wa gatatu cyahitanye abantu 37 abandi 60 barakomereka. Sosiyete Parenti Global Limited ivuga ko abakozi 20 bayo bajanywe mu bitaro inyuma y'ico gitero. Abakozi iyo sosiyete bishwe cyangwa bakomeretse bakorera ishami ry'iyo sosiyete rikorera muri Africa African Mining Services. Iryo shami ryakoreshejwe ni sosiyete Semafo mu murima w'inzahabu wa Bungu. Sosiyete Parenti Global Limited rivuga ko ibikorwa byayo mu murima wa Bungu byahagaritswe. Sosiyete ikaba ifise imigambi yo kurungika abakozi bayo imuhira mu gihe iriko itohoza ku bintu byagenze. Abakozi igitero cyo ku munsi wa gatatu muri Burkina Faso ntibaramenyekana ya muri ico gihugu kiriko kigwanya intagondwa z'abayisilamu ziri mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu. Muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Imyaka 30 inyuma yo ku ruhome rwagabura igisagara cya Berlin mu Budage rusenyutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse zihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu byo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo biterwa n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Mu ijambo yashikirije mu gisagara cha Berlin, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko Uburusiya bwateye ibihugu bibanyi buragandagura abanyepolitike bataruvuga rumwe nabwo. Yamenyesheje ko abategetsi b'Uburusiya bafashe mu nyamaswa abo mu bwoko bw'abatartar n'abanya-Ukraine baba mu ntara ya Crime bagwanya agasomborotso k'ico gihugu. Mike Pompeo yifatiye mu gahanga kandi igihugu c'Ubushinwa, yavuze ko ico gihugu n'umugambwe wacu wa gikomunista biriko bishyiraho imigambi mishasha irangwa n'igitugu. Pompeo avuga ko umugambwe wa gikomunista mu Bushinwa ukoresha uburyo bwo kunumya abanyagihugu, kubuza abatavuga rumwe na leta gusohoka igihugu, hamwe no gutoteza imiryango y'abashinwa baba Islam bo mu ntara ya Xinjiang bahungiye mu mahanga. Abategetsi b'Ubushinwa banebaguye Mike Pompeo kuvyo yatangaje kuvyerekeye umugambwe wa gikomunista, biyamirije bivuye inyuma ivyatangajwe na Pompeo. Pompeo ari mu gihugu c'Ubudagi muri indwi yo kwibuka imyaka 30 irangiye uruhome rwo mu gisagara cha Berlin rusenyutse aho hari mu mwaka w'1989. Umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Tanzania Kadima utangaza ko uzokwihoza amatora mu nzego zo hasi azoba mu mpera zo ku kwezi. Umugambwe wagiriza leta ko ibangamira abakandida bawo mu kubabuza kwitoza, umenyesha kwivyo bihonyanga demokrasi mu gihugu. Ivyo umugambwe Kadima ubitangaje kuwa kane inyuma y'inama idasanzwe y'abayobozi bawo. Umuyobozi mukuru umugambwe Kadima Freeman Mbowe yamenyesheje ko badashobora gushigikira amatora nk'ayo atisunga amategeko. Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati muri Tanzania Selemani Jafo avuga ko yatangajwe n'ingingo yafashwe n'umugambwe Kadima. Uwo mugambwe wagiriza abategetsi bajejwe amatora ko bakorana na leta muri uwo mugambwe gayitse. Umuyobozi mukuru w'umugambwe Kadima Freeman Mbowe avuga ko abategetsi bajejwe amatora bankiye abakandida batari bake bawo guhiganwa mu matora agenewe guhitamwo abategetsi b'inzego zo hasi azoba ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe.
Fideli Niyongabo, urakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twibutsa abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu mwanya n'amakuru yo mu karere. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame hamaze kugirana ikiganiro n'abanyamakuru, aho bamubajije ku bibazo binyuranye bimaze iminsi bicicikana mu itangazamakuru ry'imbere mu gihugu no mu mahanga. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yayikurikiranye.
Hari hashize igihe kitari gito Perezida Kagame adahura n'itangazamakuru. Kuri wa gatanu, abanyamakuru b'imbere mu gihugu ndetse n'abakorera ibitangazamakuru byo hanze bahawe umwanya babaza umukuru w'igihugu byinshi mu bibazo bimaze iminsi byumvikana. Perezida Kagame yabajijwe icyo avuga ku ibaruwa yanditswe n'abadepite bo mu Bwongereza bamusaba kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bavuga ko ubuzima bwabo butameze neza. Umukuru w'igihugu yanenze ibaruwa avuga ko aba bashinga amategeko bagombye kuba barabanje gutekereza ku Banyarwanda bakekwaho uruhare muri genocide bamaze igihe mu Bwongereza, ariko iki gihugu kikaba cyarakomeje kwanga kuboherereza u Rwanda nk'uko rwakomeje kubisaba.
So I find it is a right thing now, not even you haven't even written to the Attorney General.
Aragira ati nibyo bumvise biboroheye kwandika, nta nubwo bandikiye intumwa nkuru ya leta cyangwa ngo bandikire bagenzi babo bo mu nteko ngo bavuge ikibazo bafite, bahisemo kwandikira perezida. Ubanza batazi ko ari perezida bandikiye kuko nta gaciro kanini baha ibindi bihugu, ariko ibyo turabimenyereye. Gusa ntabwo nizera neza niba bazi ko imyitwarire nk'iyi irushaho gutuma ibintu bigorana kubirebana n'abo bibwira ko bavugira. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze bwa mbere ku birego bimaze iminsi bishinja u Rwanda gukurikirana mu ibanga itumanaho ry'abantu bazwiho kutavuga rumwe na leta, abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Ibi birego bivuga ko u Rwanda rwashoboye kubona ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa mu gukurikirana itumanaho ry'abo bita abanzi barwo. Nubwo yemeza ko igihugu cye gifite uburenganzira bwo kugenzura ibikorwa n'abo yise abanzi be, Kagame yavuze ko igihugu cye kidafite ubu bushobozi kitirirwa.
try to do like within our rights, but I actually wish I could have access to this technology.
Aragira ati nta gihugu kitagira iperereza kumenya aho umwanzi wacu ari n'ibyo akora uwamibye ukoranabuhanga ariko nanone ndibaza ko rihenze nkurikije ibyo numva ntabwo nakoresha aka yabo niruka inyuma y'umuntu undwanyiriza mu Bwongereza mpangayikishijwe n'abariya binjira mu Kinigi bakica abantu abo nibo bampangayikishije ririya koranabuhanga ntiryakorewe nge kuko ndafite ayo mafaranga ariko nanone nta muntu ufite ho guhangana nawe binsabye kwifashisha iryo koranabuhanga. Umukuru w'igihugu yanagarutse ku impinduka ziherutse kuba muri guverinoma aho u Rwanda rwongeye kugira minisiteri y'umutekano mu gihugu nyuma y'imyaka itatu yari yaravuyeho. Perezida Kagame avuga ko ibari bisanzwe byose biterwa n'ibiba bigezweho.
Uko biba byaje niko bigenda. Iriya minisiteri ya mbere hariho ibintu bimwe unakora kubera ko hari impamvu zabyo cyangwa hari ikibazo ushaka gukemura. Wagera ahantu bitewe n'ibyagiye biba ukabona avuga utari kuzi ntabwo bikiri ngombwa reka noneho tunagabanye n'icyo bidutwara ikiguzi hanyuma nyuma yaho hashira igihe ukaza kubona utari ikintu gishya cyabaye cyangwa igishya kiriho cyangwa ibyo nibwiraga nshaka kugabanya nko ku kiguzi ntabwo nabibonye uko bikwiriye reka ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gusubira ku kintu kimwe cyangwa ikindi.
Muri iki kiganiro Perezida Kagame yanavuze ku mutekano w'akarere avuga ko ubwicanyi bubera mu gace ka Minembwe bugomba guhagarikwa n'ubufatanye bw'ibihugu by'akarere. Avuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda umukuru w'igihugu yabaye nk'ukemanga ubushake bwa Uganda bwo gukemura ibibazo ibihugu byombi bifitanye gusabwiye abanyamakuru ko afite icyizere cy'uko ibibazo bizageraho bikarangira. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, urugaga rw'abanyamakuru muri Afrika, Federation Africaine des Journalistes, ruramagana ifungwa, inyerezwa n'iburabuzwa ry'abanyamakuru batandukanye muri Afrika. Urwo rugaga rurafatira ku bamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo b'ikinyamakuru iwacu mu Burundi bafunzwe kuva mu kwezi gushize. Ni mu gihe u Rwanda rwifatanije n'amahanga kuri uyu wa gatanu mu kwizihiza umunsi nyafurika w'itangazamakuru ari wuzwi nka Africa Day of Information. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda aduha inkuru irambuye.
Urunani rw'abamenyesha makuru bo muri Afrika, Federation Africaine des Journalistes, rubona ko hacibonekeza ibihugu bigihohotera ukwishira no kwizana abamenyesha makuru muri Afrika. Ubwo runani rwiyamiriza ifungwa, inyuruzwa n'iburabuzwa ry'abamenyesha makuru batandukanye. Paruis Thomasi atwara icyo gisata cegukiruna n'impuzamakungu rw'abamenyesha makuru atanga karorero ku bamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo bikinyamakuru iwacu cigenga gikorera mu Burundi baherutse gufatwa bagafungwa. Ruis Thomasi avuga ko abo bamenyesha makuru bariko bazira ubusa kuko bari bagiye kurondera makuru maze bagabanye bihuha mu gihugu.
We have issued a statement condemning the arrest and accusation of the four journalists.
Ati twagize icyo tubivuga ko dutera ibyatsi twivu inyuma iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bane n'umushoferi wabo. Nibyo bagirizwa turabyiyamirije kuko ntibigira ishingiro kwagiriza umumenyesha makuru afise mikro kwakorana n'abagwanyi no guhenda abantu. Niyo mpamvu dusaba ko leta y'u Burundi yobarekura vuba bwango atakirinze gusabwa. Kanatsinda turizera neza ko bari ko kazi kabo gasanzwe ko kumenyesha abantu ibiriko biraba byongera bivugwa ko bahari abagwanyi canke abakoretera bwoba.
No, it's not easy. If you look at the developments of over
Nibyoroshye na gato gukora uwo mwuga w'abamenyesha makuru mu Burundi kuko kuva Perezida Petero Nkurunziza ashakiye kwitoza ikindi kiringo abamenyesha makuru benshi barangajwe barahunga. Ni nk'igitero kigamije kuzivya no gusubiza inyuma ubwigenge bwo kuronka no kumenyesha makuru.
Freedom of expression and access to information in Burundi.
Ubwo runaniro vuga ko iryo fungwa ari nk'ubutumwa bwarungikiwe abandi bamenyesha makuru na nyarijya hasigaye amezi indwi gusa kugira ngo habe amatora muri ico gihugu.
This is what we are afraid of, that the current arrest of the four journalists might be a problem.
Icyo nico dutinya cyane ko ihagarikwa ry'abo bamenyesha makuru ari nk'ubutumwa bwa gasopo buhawe abandi bamenyesha makuru kugira ngo ntibazoryogore mu gihe cy'amatora. Ahandi hoho ntivyo bavyumvikana ingene hasigaye amezi make ngo aya matora abe abamenyesha makuru batangura gutegwa ubwoba abandi bagahagarikwa. Nukugira bamwe bazotinye gukora makuru nyayo abandi birabire hijya ntibavuga ibyo babonye bitagenda neza muri ayo matora.
In reporting critically concerning the campaign in regards to the elections.
Paruis Thomas yabivuze mu gihe yari yitabye ibirori mu Rwanda byo guhimbaza umunsi nyafrika wahariwe kumenyesha makuru. Ni nako ishame ORICOM rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta mu Burundi ribibona. Gabriel Fyiri aritwara mu itangazo yashize abona avunira akagohe leta ko yari kwiye gufata iya mbere mu kubaha abamenyesha makuru kuko nabo mu myaka iheze umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi ukiri ishamba wahawe ijambo mu maradiyo n'ibimenyesha makuru bitandukanye.
Amareta rera gerageza kuzimagiza ubwo burenganzira bwitangaza makuru hamwe n'uburenganzira bwo kuronka inkuru, ego n'ivyo arashobora kubishobora akanya gatoyi. Mugabo si nibaza yuko abari bakwiye kubizimagiza ari abaCNDD-FDD kuko twese turazi ko ngaha mu Burundi atwahura twumva aba ba Jerome Ndiho nabandi baroberi bariko baratera igihugu bamavugira ku maradiyo asamiranira ngaha, ntitwari bwigire twumva bavuga ngo bayafunze cyangwa bafunze abamenyesha makuru. Rero ntitwumva na gato ingene abaCNDD-FDD n'umunsi aribo bivuga tuzi incuro bavugira ku maradiyo. Murabizi ko nko mu bihugu nka za Syria, za Iraq n'ahandi hakunda kuba hari ntambara, haramenyesha makuru bagenda gukurikirana ibiba biriko biraba. Twebwe rero tubona ko ari akankanzi agashavu bamwe muri leta bashobora kuba bafitiye abamenyesha makuru.
Abo bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafashwe bafungirwa mu ntara ya Bubanza kuva itariki 22 z'ukwezi guheze, bagerezwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Abo bagize icyo bavuga bamenyesha ko bibabaje kubona uwo munsi wahariwe kumenyesha makuru muri Afrika ugeze abo bamenyesha makuru bakiri mu buroko. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi ry'Amerika. Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tubanganye mukomeje gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugambwe Seneri huramagana ifungwa ry'abanywanyi bawo hamwe n'iyo nonwa ry'ingoro z'uwo mugambwe biri mu itangazo uwo mugambwe washyize ahabona kuri uyu wa kane. Terence Manirambona uvugira umugambwe Seneri asaba ko abafunzwe bazira ibyiyumviro bya politiki barekurwa. Ni inkuru iradijwe rya Amerika n'abanywanyi bayo babateguriye, abanywanyi bari mu Burundi murayigezweho na mugenzi wacu uri mu Rwanda Desire Hatungimana.
Ariko arashikiriza itangazo ry'umugambwe Senel Terence Manirambona yashikirije abarundi n'amakungu ibihanzo uwo mugambwe muri kino gihe. Nuko ariko haraba amaremenhanya akomeye akogwa n'umugambwe uri ku butegetsi n'abasomambike bawo afise intumbero yo kuremeka intebe ishushe indongozi z'umugambwe SNL ko zifise umugambi wo guhungabanya umutekano. Ivyo bakabicisha mu kwigana ibimenyetso vy'uwo mugambwe nk'uko uwuvugira bishikiriza.
Imihora yo gutumandumana ko amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi y'ibinyoma yitwa YouTube na Twitter yiyitirira izina ry'umukuru w'umugambwe n'ibimenyetso vy'umugambwe bitangaza amakuru aturira mu ntumbero yo kuyobya intumbero izwi y'umugambwe. Muyo tumaze kumenya ni umuhora witwa Sene Nyankamugayo be ni umuhora ya Twitter n'iyindi bita Facebook muri rusange. Duce dufata kano kajyo ko kumenyesha icese ko imbuga ngurukana bumenyi umugambwe CNL koresha gushika ubu ari YouTube, Congrès National pour la Liberté na Twitter CNL Burundi.
Uwo mugambwe urongowe n'umushinga mateka gatongwasa asanzwe ari n'icegera cambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka umenyesha muri iryo tangazo ko banyoanye bawo bafatwa agasakisaki. Terence Manirambona anavuga ibiharuro by'abafatwa muri no minsi n'intara baturukamwo.
Umugambwe CNL n'abanyanyu bawo barakorerwa ubwoko bwose bihohoterwa amaremena ya Tyson iterabwoba gukubagurwa ku mubiri no mu majambo gufatwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko. Muri make ni inkuru higi ruwiko rukorerwa abanywanyi. Umugambwe CNL urakurikirana n'umubabaro mwinshi ibikorwa by'amaremena yo kuwiga go hejuru byibonekeza mu mihingo imyimwe y'igihugu aho itotezwa yerekeje ku ndongozi no ku banywanyi b'umugambwe bigeze ku rugero rudasanzwe. Ubu rero twotanga inkinamico yo kugerageza kwica urongoye zone ya Muyira komine Kanyosha intara ya Bujumbura byatumye hafatwa hongera hafungwa atamategeko akurikijwe abantu barenga 200 babanywanyi b'umugambwe CNL. Umugambwe CNL uribaza ingene abantu barenga 200 bo ku mitumba itandukanye boje inama yo kwica umuntu mu gihugu cyose. Umugambwe CNL uharura abanywanyi barenga 200 bapfungiwe ijya nino mu gihugu bakaba batanaburanishwa kubera imbo za politiki. Intara zibabaye gusumba izindi ni Bujumbura hafunzwe abarenga 100, intara ya Ngozi, Kirundo, Gitega, Karusi, Rumonge, Kayanza, Cibitoke, Muyinga, reka tutaragukiza ngaha.
Ibikorwa byo kutihanganiranira bibandanya mu gihe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aremesha buri kwezi inama y'abanyamigambwe. Iyo nama niyo kugarukana icuka ciza mu gihugu mu ntumbero yo kwitegurira amatora atekanye yo mwaka 2020 ibiri kure nk'ukwezi. Bishikizwa na Terence Manirambona avuga ko n'ubu ingoro z'umugambwe CNL ziguma zisamburwa.
Ingoro z'umugambwe nazo zirenga 50 ziramaze gusamburwa, izindi zirononwa, izindi zaturirwa. Mbere bamenyesha ko ingoro yarayituriwe mutumba wa Magamba kumine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro muri ijoro rya kera. Mu ntara ya Bujumbura inzu y'urongo y'umugambwe CNL muri kumine Nyabiraba yarasambuwe mu ijoro rya 2001 gitugutu mwaka wa 2019. Umugambwe CNL urabona ko ukutisunga amategeko ku bategetsi bo mu ntwaro ku bijanye no gushinga ingoro z'umugambwe be no kubahiriza uburenganzira bwo gukora amanama zigaragaza cyane.
N'umugwiseni uriyamiriza abatumva kamo gategwa n'abategetsi batandukanye ku banyamigambwe batarabanagiza. Mu kiganiro ko bamenyesha makuru cyo kwirimbura aho ibikorwa byo gutegura amatora bigeze, Petero Claver Kazihise arongoye umugujije w'amatora ku rwego rw'igihugu agasaba indongozi zitandukanye kwamiza ko bahanura.
Muravuze inzu y'umugambo yoba yarasambuye, mbe uwo muntu yoba yarayisambuye hari kamaro yoba yakuyemwo, hari inyungu yoba yarakuyemwo. Aha niho tuvuga yuko nukutamenya kuko umuntu yomenya yuko atakamaro karimo akamenya yuko ahubwo yifashe nk'igikoko kandi yari umuntu, twibaza yuko atangorane abantu bocabigenza neza. Kira noneho twamaze kuvuga yuko amashyirahamwe n'amashengero yemeye kuzodufata mu mugongo kugira abandanye izo nyigisho, twibaza yuko inyigisho nicyo kintu kiri imbere. Kandi si uko umuntu yigishije kumbe habe babiri cyangwa batatu batavyumvise umuntu agacata ati vyanse, oya, ahubwo aca bandanya acabona yuko agifise n'abandi batarashika ku rugero agomba kubashikana ko mu nyifato no mu vyumviro.
Umugambwe CNL mu itangazo washize habona kuri no wa kane ugasaba abarundi n'amakungu gukurikiranira hafi bibera mu gihugu muri kino kiyingo igihugu kigana mu matora mwaka 2020.
Mugenzi wacu Desire Hatungimana harakoze kuri iyi nkuru. Ijwi rya Amerika ryabateguriye rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Twibutse kandi ko iryo tangazo ry'umugambwe CNL ryasohotse ejo kuwa kane. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje, mugume hafi ya radio yanyu. Murabyumviye rero ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino. Reka tujye mu Rwanda, turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda. Wiriwe neza Claude?
Ndabuvaneza.
Yego, hari imikino iteganijwe mu mpera z'icyumweru nko ku myiteguro y'umukino uhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'iya Mozambique umupira w'amaguru, watubwiraho iki?
Murakoze cyane Eugenie. Ni ukuvuga ko kuri uyu munsi kuwa gatanu hakinwaga umukino usoza imikino y'umunsi wa munani muri shampiyona y'icyo cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho hari hateganyijwe umukino ukomeye waberaga kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Aho rero ikipe ya Kiyovu Sports yari yakiriye APRFC umukino urangiye mu kanya nta n'iminota 10 ishize urangiye. Aho makipe arangije ari ubusa ku busa, ni ukuvuga ngo uyu munsi amanota y'uyu munsi Kiyovu Sports yagabanye na APRFC. Aha rero bivuze ko umunsi wa munani wa shampiyona urarangiye, cyane cyane ko indi mikino yari yabaye kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu. Ubwo rero bivuze ngo kuri gahunda y'agateganyo cyangwa ku rutonde rw'agateganyo nyuma y'irezita y'uyu munsi, twavuga ko ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'icyo cya mbere mu Rwanda, Police FC niza ku isonga n'amanota 18, APRFC ikayikurikira nayo igize amanota 18, ariko Police FC ikayirusha ikinyuranyo cy'ibitego. Ku mwanya wa gatatu hari Mukura ya kane ni Rayon Sports, Mukura ifite amanota 17, hanyuma Rayon Sports ifite 15, ikaba iya kane Kiyovu Sports ikaba iya gatanu nayo ikagira 15. Mu myanya ya nyuma hari ikipe ya Heroes ifite amanota 4 kugeza ubu, hanyuma ikipe ya 16 nayo ya nyuma, ni Gicumbi FC ifite amanota 3 mu mikino 8.
None ubwo hasigaye ikizakurikiraho ni iki?
Ikizakurikiraho wabaye bahagaritse twabyita ko ari nk'akaruhuko bagiye gufata, cyane cyane ko ikipe y'igihugu igiye kwiyangaja mu cyumwe gitahira yiyangaja mu mikino y'amajonjora y'ikubitiro mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'igihugu Coupe d'Afrique des Nations muri Cameroon muri 2021. Aha rero twavuga ko twahita tunakomerezaho tubabwira ko nyine ikipe y'igihugu Amavubi iri kwitegura, aho rero mu cyumwe gitaha kuwa kane izaba iri i Maputo muri Mozambique ihangana n'ikipe y'igihugu ya Mozambique, hanyuma ku cyumweru cya 17 ni ukuvuga ku cyumweru gitaha ikipe y'u Rwanda ikazaba nanone yagarutse i Kigali igiye gucakirana n'igihangange Kameruni mu mukino nyine wa kabiri mu matsinda muri aya majonjora yo gushakisha itike yo kuzajya muri kane 2021. Aha rero mbibutsa Eugenia ko ikipe y'u Rwanda iri mu itsinda hamwe na Kameruni nk'uko nari maze kubivuga na Mozambique ndetse na Cape Verde, bivuze ngo irasabwa kwitwara neza niba koko ishaka gusubira mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu aho u Rwanda ruherukamo muri 2004.
Ababisesengura se cyangwa babikurikira barabona ikipe y'u Rwanda y'igihugu yaba ifite amahirwe yo kuba yakwegukana insinzi?
Birashoboka cyane cyane ko umutoza Mashami Vincent ndetse n'abamwungirije bamaze guhamagara abakinnyi bazifashishwa muri mukino wa Mozambique, ariko tukanavuga tuti ubwo hari abakinnyi basanzwe banakomeye amenyera amarushanwa hiyongeraho n'abariya bakina nk'abagize umwuga bakina hakurya y'amazi, umuntu ashobora kwizera ko iri kiti yakwitwara neza, ariko ntawibagije ko ikiti izaba ikinira hanze nk'umukino w'Imaputo ntekereza ko utazoroha. Ariko nyine nk'uko namaze kubivuga abakinnyi bakomeye b'abanyarwanda barahamagawe, bamwe batangiye no kugera i Kigali. Muri bo twavuga abakinnyi bahamagawe hari Rubani Sarike Salomo ukina muri Armenia, hari Rwatubyaye Abdul ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Colorado Rapids, hakaba Jihad Bizimana ukina muri Bezerene mu Bubiligi, hakaba ba rutahizamu babiri Medi Kagere ukina muri Sigo muri Tanzania, tutibagiwe Jacques Tuyisenge wo muri Petro Atletico du Rwanda muri Angola.
Yego, urakoze cyane Jean Claude. Reka ikipe y'igihugu cy'u Rwanda tuyifurize amahirwe muri iyo mikino. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ni Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku musozo w'amakuru yacu, ariko muri make cyane reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari zigize amakuru.
Nivyo ejo ni abashingamanza ba Bosco Ntaganda batangaje no munsi wa gatanu ko bazokunguruza urubanza ku myaka y'umunyororo w'imyaka 30 yaciriwe na Sentare Mpuzamahanga Mpanabyaha. Abashingamanza biwe bavuga ko atekanye muri iki gihe. Sosiyete ifasha abacukura ubutare mu gihugu cya Australia, Parenti Global Limited, itangaje uno munsi wa gatanu ko abakozi bayo 19 bari mu bantu batari bake bishwe mu mutego wakozwe ku modoka zari zijanye abakozi amajana n'amajana hafi y'umurima w'inzahabu y'isosiyete y'igihugu cya Canada uri mu gihugu cya Burkina Faso. Imyaka 30 nyuma y'uko uruhome rwagabura igisagara cya Berlin rusenyutse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaza ko ziri hamwe n'ibihugu bicuditse bihanganye n'abansi bakomeye b'abakomunista. Amerika itangaza ko ibihugu vyo mu makungu vyigenga bikeneye kubandanya kwikingira ibibazo biterwa n'ibihugu vy'Uburusiya n'Ubushinwa.
ndagushimiye cyane rero Federe Niyongabo kuri inshamake nshuti mwese mwari muduteza amatwi hano iho ibiganiro byacu tubisoreje byo kuri uyu mugoroba Rob McLean yarari ku buhanga bw'ibyuma fatanije na Fatuma Kara Alimasi ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi mbashimiye rero byimazeyo mu izina rya bagenzi banjye bose abadufashije kubagezaho ibiganiro mugire amahoro iwanyu no mu banyu tubifurije kandi weekend nziza. Thank you.